mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Ndi juge Amerika isamira ni Washington DC mu Kirundi ni Kinyarwanda hano muri cya 18 muri kumwe na Joe Diane na Hazindo ngo ibiganiro vy'uno mwanya ikaze mwese inshuti bakunze
je nko ku Rwanda rwanje vyegeze kunshikira turahura ukumva nguwe ngujahe ngubahe agatangwa ukubaza nyine bakugombagura nubwo wisigura mu ndi mwanya agatangwa kuguhereza amahiri.
Unumwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Rutana avuga ku kagezo kiyadukije muri iyo ntara ko gutegera abantu batashe bamwe barakubitwa abandi bakambugwa ivyo bafise. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato muraguma hagufi ya maradio yanyu. Ariko mu nkundire mbanze ndababwire muri make kumunye politika atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kenya. Miguna yaraye yimuriwe muri Canada mu ijoro ryo kuri wa kabiri yarungitswe muri ico gihugu asanzwe afise mu bwene gihugu inyuma y'iminsi 5 afunzwe. Leta ya Kenya imwagiriza guhemuka kubera ari mu barahije Raila Odinga kundwi heze. Raila Odinga n'umwe mu banye politika atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kenya mukaba muzi yuko yirahije nk'umukuru w'abanyekenya Miguna n'umunyamategeko rero yoba yaranashize ko umukono ku rwandiko Raila Odinga yarahiriye ko tukiri muri Afrika umugambwe ya ANC uri muri ku butegetsi muri Afrika yepfo wari wategekanije ko kuri no wa gatatu wiga ku kibazo cy'uko Perezida Jacob Zuma yotanga imihoho canke akaguma ku butegetsi. Ariko rero iyo nama yawo idasanzwe yungurijwe kuri ndisango. Ivyo vyabaye nyuma y'ibiganiro vyabuhuje ku mugoroba kuri no wa kabiri abari muri uyo mugambwe. Umugambwe ya ANC usanzwe rero utavuga kimwe ko kucokoregwa Jacob Zuma uba wari gusaba kuri wa gatatu ko Perezida yotanga imihoho. Ariko iyo nama yungurije ku magenekerezo ya 17 na 18 z'ukwezi kwa kabiri inyuma y'ibiganiro vyahuje abategetsi babiri nk'uko vyashikijwe na ANC. Ariko ivyavuye muri ivyo biganiro n'ubu biracagizwe ibanga. Radio Jugi Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika ya Nyarwanda Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3. Ahandi mushobora kumva ibiganiro vyacu muca kuri ubuga rwa internet ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu vewa@akaburungu.com no kuri ubuga rwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Wanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Wanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze nshuti bakunze ibijuru rya Amerika mukanya turaja mu ntara. Ariko imbere yaho tubanze gato tubabwire ibivugwa mu gisata c'impunzi ahishamwe mpuzamakungu gitaha impunzi ku isi RCR ryatanguje umugambi wo gusaba imfashanyo ku isi zo kwitaha impunzi z'abarundi. Iryo shamwe ryemeza ko rikeneye amafaranga arenga imiliyoni 391 z'amadolari y'abanyamerika kugira ngo rishobore kwitaha impunzi zirenga 430,000 muri uno mwaka wa 2018. Ibindi kuri ino nkuru mu ijwi ry'umenyesha kuri wacu Pierre Claver niyo nkuru yaciye iganino ivyino nkuru.
Mu itangazo ryo shirahamwe gitaye impunzi RCR ryashize ahabona rivuga ko atagikozwe vuba n'amakungu ikibazo c'impunzi z'abarundi gishobora kwibagirwa burundu. Iryo shirahamwe rihamagarira abagira neza bose kongereza inguvu muri ico gisata co kwitaye impunzi z'abarundi zahungiye cane cane mu bihugu vya Afrika y'ubuseruko. Rivuga ko uko izo mpunzi zibaye ubu bitubahirije amategeko mpuzamakungu kubera ubukene bw'uburyo. Ariko kandi iryo shirahamwe risaba abafise umuco boterera bose gufasha kugira ngo bikunze izo mpunzi zitahuke mu gihugu c'amavukiro. Yemeza ko muri umwaka w'ibihumbi 2018 gusa hakenewe amafaranga arenga miliyoni 391 z'amadolari ya Amerika na yarenga miliyaridi igihumbi y'amarundi. Ayo nayo fasha impunzi zirenga ibihumbi 430. Icyo gisata cyawo ni kimenyesha ko ubu gifise uburyo butarenga ibice 21% gusa vyayakenewe. Ibice birenga 85% kwijana vy'izo mpunzi baba mu makambi y'impunzi. HCR ivuga ko kubera uburyo buke imfungurwa zagabanijwe kububakira amazu akomeye vyarahagaze hamwe abanyeshuri ni benshi, amashuri nayo ni make, hamere no kwitaho rero amagara yabo ngo bicumbagira. Wa mugambo wo gusaba imfashanyo ugamije guha impunzi ibyo zikeneye byose mu buzima bwabo bwa minsi yose, hako ziba nk'ibicibwa canke abahabwa udukorotse nk'uko iryo shirahamwe ribitangaza. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 abarundi barenga ibihumbi 400 barahunze kubera umutekano muke niho nyango ry'agateka kazi na muntu nk'uko iryo shirahamwe ribandanya ribivuga. Muri uwo mwaka w'ibihumbi 2018 HCR rivuga ko giteze ko impunzi zongerekana gushika ku bihumbi 500. Muri abo rimenyesha ko harimwo abahunga ivya politike n'abahunga inzara. Abenshi batumbera ibihugu bihana urubibe n'u Burundi gusaba ubuhungiro. Igihugu ca Tanzania nico cakiriye benshi muri abo abarenga ibihumbi 250, hagakurikira u Rwanda rwakiriye abarenga ibihumbi 89, ibihumbi 44 nabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, mu gihe mu Buganda hari ibihumbi 40, hakiyongera ko n'abandi bake bake bari muri Kenya, Zambia, Mozambique, Malawi hamwe na Afrika y'Epfo. Mu mwaka uheze w'ibihumbi 2017 impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi 61 barahungutse, abenshi bavuye muri Tanzania mu ikambi ya Nduta. Naho biruko HCR ivuga ko hari n'abandi bagumye bahunga ariko ku rugero ruto. Mu mpera z'umwaka uheze nyene intumwa yari yaserukiye leta y'u Burundi mu biganiro bihuza abarundi yarusha Teras na Iraja wo mu bushikiranganje bw'intore gati mu gihugu yahamagariye n'abasigaye inyuma gutahuka.
Ariko nabona gutera kamu n'abandi bose bari mu gihugu cy'u Rwanda, mu Buganda, Tanzania n'ahandi, nabo nyene ko turi ntambwe kugira ngo bashishikare gutaha kuko hari amahoro n'umutekano, baze turime tubahe igihugu cyacu no kuri turabahumurije. Ariko tugasaba kandi n'ibihugu bimwe byo mu karere ko byoborohereza, mu Rwanda ntibaborohereza, aha tubivugisha ukuri kuko ubushatse gutaha taje mu kinyegero biheza bikamugora gushika mu kwezi kwimuka. Tumaze kwakira abashika 300 bavuye mu mahama mugabo baza batorose kugira uyimenye aca kwereka kigeze ku rashere iyo yaramuhaye urumva ko ari kibazo. Niba rese uko amateka mutaba kongo aratomoye iyo umuntu yahunze hanyuma agashaka gutaha n'uburenganzira bwiwe yihuse
umutekano wabo muri Tanzania.
Hamaze kuza abarenga ibihumbi 200 nta n'umwe yidoga.
Zimwe muri izo mpunzi zihamagarirwa gutahuka twavuganye ziri mu makambi y'impunzi muri Tanzania zabwiye ijwi ry'Amerika kuko zitaratekanirwa kugira ngo zihunguke.
Guhunguka niko gushaka k'umuntu eki na hanene desaba no kuba bena mbese ukumva kigihugu kiratekanye, hanyuma bakatwemerera yuko mwashike mu gihugu nicyo yari mwo kazo bishikiramwo. Hariho nk'abantu turi kumwe na Nyarugusu baturutse ku Inyigisho y'u Burundi tubere ufite icyo n'ikintu bakora nyine ko bashobora kuzo bishikiramwo.
Urebye kujya kuntu abantu baguma banyururwa hirya no hino, uko kuntu wewe bakwiyumviye baba bakwishe, wewe bakwiyumviye atane watani iterambere na rimwe ushobora kubakora ibihano urumva nyatadiswe nibyo uno muhitigakaze kuko ni wowe uhunguka atana kimwe uzokora.
NASER ivuga ko ataragira ko ihimiriza impunzi gutahuka ariko ko ubushatse gutaha ku bushake bwiwe rimworohereza. Ni naho iryo shirahamwe rifatira mu gusaba ibihugu bibanye vy'u Burundi kudasubiza inyuma impunzi yovyitura isaba ubuhungiro. Pierre Claver Niyonkuru yarusha ku bw'ijwi ry'Amerika.
Pia Claverne Yonkuru arakenuye igisata c'impunzi. Turaza kugigaruka ko handi hato, ariko tubanze tumire amate hama duce tubanza dukubitire mu ntara zigize igihugu c'u Burundi. Bamwe mu banyagihugu muri komune Gitanga turi mu ntara ya Rutana mu gihugu cy'u Burundi ubwoba ni bwose kubera akagwi k'abantu kataramenyekana gakizura mu gihe cy'ijoro, gutyo kakinjira mu mazu kakiba katinjiye muri ayo mazu naho kagategera bariko baratahuka kakabambura ibyo bafise. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika mu ntara ya Rutana na Yvira Nkunda aratubandaniriza izino nkuru.
Uruja nuruza gwabo bantu bakizura gushika ubu bagifatwa nk'abasuma nduba mu masaha ya saa sita y'ijoro na saa cyenda muri ayo mezi atatu arangiye ibyo byibonekeje barategera abanyagihugu mu nzira bakabaka ibyabo. Fenias Nzitunga umwe muri bo atuyagira ivyamubaye ko mu nzira
je nko ku ruhande rwanje vyegeze kunshikira turahura ukumva nguwe ngujahe ngubahe bagatangwa uko bazanye bakugombagura nubwo wisigura mu ndi mwaka agatangwa kuguhereza amahiri barambaza barambaza ndababwira baramfukamika ndafukama mugabo mugwe uwo munsi ciyo nzanzaje kuyifata numaze kubona nk'abantu utaho rubona bakagutegera namahiri woreka kugira ubwoba yuko bo cyangwa gutegera bakagukubita ta kintu cyo turaraba nko ngamwe kano gace kiwacu mugihe cyo gutaha twavuga bati twebwe turataha mugushije kurindira nka kaya gatoya wanyene wigira nko mu nzira ugasanga abandi bagusize usanga bari ko baragufata cyatanga guhereza inkoni uwo munsi igihe bamvukamika nariyumviye no nabantu nyimba babuze ico barya ama bagaca bagomba kurondera amahera mu banyagihugu cye byaramba baje guhuza
kubwo gutinya kwicwa iyo nyene urugo adafise uburyo bw'amafaranga aha bamwinjiranye ahitamo kubaha ibiri hafi. Stanislas Nyanzwi aradushingira intahe
jewe ukuntu byangendeye ubwa mbere mu kuduhe navuga ati aguma avuga ati ngaha ni mufeyo bagomba irake zine byarase nkaje twanyetswe n'amasuka amasuka ibyo masuka atatu ibipanga bibiri none mu gihe wanje ntenda gushira hehe kandi bisaba na cyenda nta numwe akironka n'isuka aza gucisha ingero kwangu umuntu aronke byaje bari yadutwaye yose nyine ni twindi tuzire ruko kuba turi abanyagihugu ubwo nk'abandi batuje amahoro umwe bikomeye gusa imbere hakubungira uko bupfuma bangirira amafamba uko kugurirwa hejuru bupfuma tugashikaye kugeza ubu rero twebwe kwa guta office
ukwikekana bikabije kuri ko kuraduka mu kibano bivanye nuko gushika uno munsi abari muri iyo migwi atanu umwe arafatwa bigaragara ruwi murengera ntwari agasaba indongozi gutorera umuti vyihuta ico kibazo kibateye umuti muhagaze
ico tubusaba tubusaba nk'abo ku nzego zo hejuru yuko bo dufashe nk'iyo bishitse cyangwa ugasanga natwebwe tuba kuko nk'ubu batubonye n'umugenzi wamutwaye ibintu bishawino bandinira n'umugenzi yabitwaye kuko urumva baramugize ndo banabi cyane bakugira nabe hari n'igihusanga ari nk'umuntu agomba kukugira nabe ibi nashatse ugasanga hari n'igagomba no kukwica twe dusaba yuko hoba umutekano kwiye nk'ubu ugize nk'ingorane ugatabaza uwo ari we wese agashyika kugutabara
mu ntwaro ico kibazo catevye gutuzwa ku mvo z'uko barongoye amakomite y'umutekano badashika hose ubundi buryo bushasha bugiye gushigwaho kugira ngo ubwo busuma buhere uko tubibwirwa na Aaron Nduwabike mustanteri wa komine Gitanga
ngaha bakomeje gitanga umutekano haribonekeza ubusuma bw'umazu nk'uko bantu basanzwe bagira ati bagenda kwaka amafaranga abantu bakabakubagora ntamwe wuri sa tubidahizwe tubagerageza duhimiriza kuko umutekano n'uwo muntu igihe abo bantu nabo baba bariho ngaha muri komine bari babantu bagomba gutera umutekano muke eka nabo bantu kumbure tuzeza tubwirene turabingene twubacungira kugira ngo baheze bafatwa uko abona inkozi z'ikibi abona basuma turiko turakorana na ya komite iri kumwe na bose umutekano kugira ngo amahoro n'umutekano bibandanye bitsimbatara muri kumasha gitanga ari n'ikintu babonye kibateye amakenga batubarire kugira ngo duheze dutorere umuti hamwe
ubwo agashavu abanyagihugu bafise bamenyesha ko uwo bazofata bazomwihanira kugira ngo nabandi babonegweho ka karorero ariko mu ntwaro bo basaba bashimitse ko uwo fatwa bumushira mu minwe yabo mu ntumbero yo kubakora ko amatohoza y'inkomoko yabo basuma mu ntara ya Rutana mu bumanuko bw'u Burundi. Alan Yves Irankunda ijwi rya Amerika.
Ala duce tuvanga mu bumanuko bw'u Burundi dukubitire hagati mu gihugu cy'u Burundi neza na neza muri commune Muramvya y'intara ya Muramvya nyene ariko ubu tubabwira ivyerekeye urudandazwa canke ubworozi haraheze rero indwi zitatu hafashwe ingingo yo guhagarika rudandazwa rw'impene n'intama mu ntara ya Muramvya ni mu gihe yibonekeje akaranda k'ingwara kataramenyekana kibasiye ibitungwa bimwe bimwe nk'impene ingaruka zikaba zamaze kwibonekeza muri zo harimo uruhombo rw'amafaranga makomune atandukanye agize intara ya Muramvya n'izindi muravyumva mu nkuru menyesha makuru wacu Diane Ndonse yanyarukiye muri iyo ntara kuraba uko vyifashe.
Imene zitatu n'intama imwe nivyo bitungwa bimaze gupfa mu matariki ya 15 z'ukwezi guheze mu ntara ya Muramvya bitanywe n'ingwara ya karanda imaze imisi yibonekeje mu ntara ya Mwaro, Kirundo na Gitega. kubw'ibyo urongoye ubworozi muri iyo ntara Nkoribigawa Janvier avuga ko haciye hafatwa ingingo yo guhagarika uruja n'uruza rw'ibyo bitungwa kugira ngo ntibyandukizanye ibyo bigaca mu kudasubira kuzishora ku isoko hamwe no guhagarika urudandazwa rwazo kubazibaga mu bunywero
hamaze kuboneka ibimenyetso by'ibitungwa bishika kuri 4 iyo ngwara ibigaragara yuko yamaze kuza mu ntara twashye twandikira abajejwe kurongora intara ariwe guverineri twamwandikira yuko ingingo zitegereza gufatwa hanyuma kubirizo nyine nazo azishikirize bamusitanteri kugira bamusitanteri bace nabo babona kuzikurikiza ihe tubujije yuko zijya ku masoko urumva no kubaga muri uwo mwanya bica bibanza bigahagarara kubera naho nyene abantu bariko barabikora ko bakajya gusubira guhura n'ibindi bitungo barashobora gusha abantu zivyo bindi bitungo
nubwo biruko bishoboka ko ingingo itarakwiragizwa mu banyagihugu aha ni muri bumwe mu bunywero bwo kumugwa mukuru wa komine Rutegama impene zibaze usanga zimanitse ku bunywero abantu bazihereza narijyari kwibarabara rica ku ingenzi nyinshi uyu mudandaza avuga ko batosiba kuzibaga na cyane cyane ko yivugira ko iyo ngwara yafashe ibitungwa itarahashika
ani ingenzi zirahita urabona ko arimo kwibarabara bose iyo bacenga bahagarara ngaha bagafata agacupa bagafata n'agateka kanyama
ariko rero ntibababujije mwe kuzibaga
murumva tubaga izo ngaha iwacu gusa nta kwisoko tuja kuzihiga tubaga muzo dutunze kuko aha iwacu ntango arirahashika
Indongozi za komine Rutegama zivuga ku itegeko ryatanzwe cyo kudasubira kubaga ibyo bitungwa na cyane cyane ko bitaba byapimwe igisigaye ari ugucungera ko iri tegeko rikurikizwa ariko ku ruhande rw'abihereza inyama z'impene bamwe baramaze kumenya ko ingingo yashinzwe yo kutazibaga uyu numwe avuga ko amagara yabo atagiye koroherwa
iyo umuntu yafunguye akanyamagira amagara meza kugera uwe kubona uwe bisa n'ibyo birimo ibintu byo gufungura ingitungwa c'impene turana ko abanyagihugu tubahombera
abandi nabo babona ingaruka mbi iri mu kutaronka amafaranga yo kwikenura uyu nundi avuga ko atoroherwa mu kuronka amafaranga y'ishure y'abana kuko ivyo bitungwa bitagishoka mu isoko
aho tuburiye ukagenda atagishobora abadutera abana mu ntege ku mahera y'ishure
uruhombo ruribonekeza no muri komine ya Rutegama ahasanzwe hari isoko yabyo yo kwibuye Batubwenge Merance icegera cy'umunyamabanga wa komine Rutegama avuga ko bagira uruhombo rw'ibice 5% cy'amafaranga bahora binjiza ku munsi
ubunyagahombo kariyo mu komine kuko turabona neza ko duhomba nk'ibihumbi zaba 400 ni kuvuga ko haguzo nk'impere nk'320 acha 3200 byinjira hama izo nibishobora kwinjira hama ibijyanye nuko kubagwa ku isoko impene cyangwa zishorerwa ku bunye nta mpene nimwe ibagwa kuva itangazo rivuzwe zimaze kuba zitabazwe burya abantu baje mu kabare nk'ahantu hari ububare usanga ubunye baragabanutse kuko bagenda bakurikirana hari ako kanyama kacyo usanga rero no taxi twatoza ku nzoga ziba zadandajwe nayo nyine ikigenda igabanuka ari nacyo gituma mbona ko ubukomine yatse uruhombo rungana nk'ibice 5% kuzamahera barayinjira
Kubw'ibyo abanyagihugu basaba ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi gukora ibishoboka iyo ngwara igatuzwa mu minsi ya vuba tukibutsa ko iyo ngwara yatanguye kwibonekeza mu kwezi kwa 12 ku mwaka uheze mu ntara 3 gusa z'igihugu iyi ntara ya Muramvya ikaba ije yiyongera mu zafatiwe ingingo kugeza ubu akaba atawuzi ryari iyo ngingo izoba yarangiye kugira abanyagihugu batezurigwe ku ngingo zafashwe bavuga ko zibasubiza inyuma mu by'ubutunzi mu ntara ya Muramvya Diane Ndonse ijwi rya Amerika
kuko nari nabemereye dusure mu makambi abakirisu basengera mu isengero ry'abapantekoti mu ikambi y'Inyarugusu mu ntara ya Kigoma muri Tanzania kuva ejo bari mu gikorwa cyo gutera ibiti mu icungararo y'iyo kambi James Jovin akwejwe ya Amerika y'Inyarugusu
Uwo mugambi wo gutera ibiti wakoreshe kuri uyu wa kabiri mu murima w'iryo sengero Pentecosti rigizwe n'impunzi z'abarundi mu nkambi ya Nyarugusu. Bamwe muri abo bakirisu baganiye n'iryo rya Amerika bavuze yuko icyatumye bakora uwo mugambi wo gutera ibiti ari gukingira ibidukikije, gushariza inkambi hamwe no gutegurira ikirere cyiza kazoza kubera batazi umunsi bazohungukiramo no kwibutsa amashyirahamwe gufasha impunzi ku bijyanye n'inkwi zitakiboneka cyane muri iyi minsi.
Hanyuma Joni Twashadrag irambona. Ndi umuririmbyi mu shengiro rya Pentecoste mikambi nyaruguzo impamvu yatumye nda gutera ibiti nuko ibiti bitanga bidufitiye akamaro kanini kanini ya kwitwe bw'abantu ndetse kucyaremwe cyose igiti gisanzwe gifite akamaro kanini kikogwa cyo gutera ibiti kuva tugire iwacu mu gihugu cyacu cy'amavukiro icyo kikogwa twaragikora kukubera byari bisano tubikeneye kuko ibiti tubironka mu inkwi turabironka mu akaga keza turironka mu imbaho tukabirokoresha mu gihe twa turiko turakora ibindi bikorwa bitandukanye cyugubako n'ibindi byinshi haba kurondera akayaga cyangwa igashobora kudufasha mu gihe cy'imvura ibiti rero bisanzwe nuko ahariho hose tubaye tubikoresha nicyo gituma kuva nyine twa dusanzwe turi igikorwa cyo gutera ibiti kwa dusanzwe tugikora
kabura rero kadi nukubera nagombye turande biterambere urusengero rwaru aho dusa ngera tugira iterambere hanyuma no cambwira na bene wacu batashobora kuza gutera ibiti kuko ni iterambere ryacu y'urusengero rwacu
basabye yuko mashira hamwe bigejeje yofasha impunzi kuronka inkwi kubera mugambi w'inkwi ugoye cyane gose muri iyi minsi kandi abagore bakoresha umwanya muremure gushaka inkwi bigatuma baronka ingorane harimo abafasoni gufatwa ku nguvu n'imisore bahurira muri ivyo bigunda barondereramo izo nkwi
ingorane tuhura nazo mu kuza gusenya Icyambere twenda kuzisanya kurere turenze kambi kandi tutaruhusiwe kurenga ikambi tugiye gusanya iyo kurere tugahura n'abaha bakatwiruka ko bagwaka n'ibikoresho hanyuma ico twosaba nuko kweri nk'amashira hamwe yo yicara yakarabama ingorane tuhura na zene yo tugiye gusenya bakadufasha mu buryo bwo kutuzanira ingwi z'abakara buryo badufasha mu buryo bwo kurondera ya mikara ihinguwe mu bundi buryo nyene
nditwa Zawadi Violet
aho hano rero twagenda tugiye 12 z'ijoro twagaruka saa moya canke saa mbiri hari naho twazizana naho ntituzizane ico ndosaba nuko bogerageza uburyo bwose bakaturondera nk'ibibari tugira ko gusenya basi mu buryo bworoshye kugira ngo ntituze turahangayika kanini tugirira ibyago iyo abaho nyene barababara ngo tubanonera amashyamba yabo
atunga imana Renia mba mu nkambi Nyarugusu mu zina y'umunani je ibintu byerekeye inkwi ndabibona ko ari ibintu biduhambariye cyane kubera urabona ugiye gusenya ukarenga inkambi ambi barasha kugufata bakakugirira nabi nk'abantu babagabo mugahurira iyo bakakugirira nabi cyangwa abantu babakenyezi barakunda kudohotera batubonye niba ari umuntu w'umugabo ariko arakora umuserukiye kugiye gusenya ukabona atari kwasa kwirutseko n'ukuri niba arabi kumwe ne bodufasha urabona washa kugenda ubwiye usitse ukagira imana nziza ukaruronka ugo rukwi urashaka kuzana agahimba k'urukwi kamwe nahe ugasikanye ugacana hari ugacana iminsi ibiri cyangwa umunsi umwe akabagaheze
umupastori Sengero Pentecosti FPCT Nyarugusu Boaz Nyamoela Tambwe yavuze yuko ivyo biti bateye bizofasha akazoza babe abarundi cibira batanzania ariko intumbero y'isengero no kubona amashira hamwe yafashije impunzi kuronka inkwi batarinze kwigora cyane nkuko bimeze muri iyi minsi
kweli kabisa kulingana na lengo letu kwanza tuna asili ya kupanda miti kila popote pale palipo na
intumbero yacu no gutera ibiti kugira ngo dukingire inkura kandi urazi ibiti ko bifite akamaro kenshi ariko ikindi kwibutsa amashyirahamwe gufasha abagore ibijyanye n'inkwi urazi ibiduteye ubu ko atacyo bimufasha muri aka kanya ariko bizafasha abana bacu cyibure abatanzania kubera tutazi umunsi tuzotahiramo ariko turasabye cyane badufashe
miti 2740 kasoro kituo kimoja ambacho bado akijapanda lakini tuna matumaini kwamba na wao pia watawajibika kulingana na malengo yetu.
Ishirahamwe Redeso ikorera mu gisata cyo gukinga inkura no kuronsa impunzi zituye mu nkambi y'impunzi Nyarugusu umwaka uheze yateye ibiti birenga 40,000 no gutanga amasigiri yakoresha umuriro mukeyi yagera 300 ariko muri iyo nkambi haracyarimo ingorane nyinshi cyane kubera impunzi zikora urugendo rurenga 8 km kujya kurondera inkwi kandi bagahura n'ingorane zitandukanye bari kuri Mugambi James Jovini ijiji Amerika mu nkambi ya Nyarugusu muri Tanzania
mukanya mgenzi wacu eje ni mukankusi mu kiganiro camagara y'abantu cuno munsi
Nchute z'ijwi rya Amerika mbahaye ikaze mu kiganiro cy'ubuzima muri kumwe na Eugenia Mukankusi uyu munsi turaganira na Dr. Aimable Mbituyu Muremyi umuyobozi wa programu y'igihugu ishinzwe kurwanya indwara z'umwijima mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima ni mu Rwanda ni RBC aratuganirira ku ndwara z'umwijima dore ko zirimo ubwoko bwinshi Ndabashimiye cyane rero kuri uyu mwanya muduhaye kugira ngo mudusobanurire kuri izi ndwara ikaze kuri Radio Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Mu gutangira se mwatubwira indwara y'umwijima ariyo bita hepatite mu Gifaransa ari indwara ki n'ikiyitera?
Murakoze cyane. Indwara bita hepatite nk'uko mubyumva n'ururimi rw'amahanga ariko bisobanura ko ari inyama y'umwijima iba yabyimbye. Bakunda kwita ko ari inflammation y'inyama y'umwijima, bikaba byaterwa n'impamvu zitandukanye. Mu mpamvu rero zatera ukubyimba kw'inyama y'umwijima dusangamo cyane cyane nk'imiti, imiti yo kwa muganga idusanga dukoresha ushobora kuyifata ikaba yatuma inyama y'umwijima ibyimba, tukabyita ko ari hepatite medicamenteuse kuko byakomotse ku miti. Bishobora kuba byaterwa n'iyi miti tumenyereye mu Kinyarwanda bita ngo ni imiti gakondo, nayo ushobora kuyifata ikangiza umwijima wawe ugatuma ubyimba, nabyo tukabyita ko ari hepatite yatewe n'iyo miti y'Ikinyarwanda. Ariko hari n'amavirusi atandukanye ashobora kuba yatuma inyama y'umwijima ibyimba, tukabyita ko ari hepatite virale. Mu Rwanda dusangamo hepatite A, tugasangamo hepatite B, hepatite C, hepatite nyinshi ariko ziteye n'amavirusi. Inzoga nayo tumenyereye mu bihugu byinshi bakoresha ishobora kuba yatuma umwijima ubyimba, icyo gihe ubwo bari hepatite alkoholike. Ariko byose urumva ko mu ijambo rimwe ryita ko ari hepatite gusa, ariko iyo utavuze icyateye kubyimba kw'inyuma y'umwijima ntabwo bitanze ubusobanuro buhagije urambuye.
Nk'uko nabwiraga abatwumva rero, ubwo turaza kwibanda kuri iyo ya B na C kuko ari yo buyihangayikishije cyane. Utubwiye ko harimo ibice bitandukanye cyangwa se indwara zitandukanye z'umwijima bitewe n'icyabiteye, umwijima uravurwa ugakira?
Murakoze cyane. Ubwo ndango tukibanda kuri iyo nyine hepatite B na C, harimo ibisubizo bibiri bitandukanye. Hepatite C ibasha kuvurwa igakira burundu, nubwo ushobora kuyikira ukaba wakongera ukayandura nyuma. Ariko hepatite B kugeza ubu ngubu nta muti uhari uyivura ngo ikire burundu, gusa hari imiti ishobora kuba yafasha kugabanya ibyago biterwa n'indwara ya hepatite B, ariko yo ntabwo ivuga ngo ikire.
Mwatwibutsa bimwe mu biyitera?
Hepatite B iterwa na virusi yo mu bwoko bwa B, niryo zina ryayo. Bahita ko ari virusi itera umwijima wo mu bwoko bwa B. Hanyuma tukanagira virusi hepatite C nayo itera nyine hepatite C, niko bayita, niyo mazina yayo bayisigiye izi nyuguti.
None se kwirinda, umuntu yakwirinda ate?
Kwirinda izo ndwara rero kwa ari ebyiri, yaba ari hepatite B yaba ari hepatite C. Icya mbere bisaba kubanza kumenya inzira izo ndwara zanduriramo, kuko usanga ni indwara zandura mu buryo bumeze nk'aho ari bumwe. Usanga ko hepatite B yandura cyane cyane mu nzira y'amaraso cyangwa se biciye mu nzira y'imibonano mpuzabitsina idakingiye n'umuntu waba ayanduye. Hepatite B nanone ishobora kuyandura umubyeyi ayanduje umwana we, cyane cyane mu gihe amubyara. Ariko no mu gihe cyo guhanahana ibikoresho bikomeretsanya nabwo umuntu ashobora kuba yakwandurira hepatite B. Hepatite C nayo igiye kumera kimwe, ariko yo usanga akenshi na kenshi yandurira mu nzira y'amaraso kurusha izindi nzira. Ubwo rero bituma mu gihe cyo kuyirinda ni ukwirinda izo nzira yandiriramo, kuko umuntu yirinda iyo nzira y'amaraso, ndetse no kwirinda umubyeyi utwite akaba yakwipimisha mu gihe atwite kugira ngo tubashe kurinda umwana we. Ariko hepatite B yo inagira urukingo.
Urwo rukingo ruhabwa abantu bose cyangwa se rukingira abana bakiri batoya?
Urukingo rwa hepatite B dufite yaba ari mu Rwanda n'ahandi ku isi rubasha gukingira abantu bose, baba ari abana bakivuka, abana bakuru, ndetse n'abantu bakuru basanzwe bose barakingirwa.
Murakoze cyane Dr. Mbituyumuremyi kuri ibisobanuro muduhaye ku ndwara z'umwijima. Namwe nshuti mwarimu duteze amatwi ndabashimiye. Mwari kumwe na Dr. Aimable Mbituyumuremyi na Eugenia Mukankusi. Tubifurije mwese ubuzima buzira umuze.
Urakoze nawe Eugenia Mukankusi kuri ico kiganiro wadutunganirije. Diane Nahaze na Innocent Kimenyi hamwe na Ingenieur Joe twari kumwe hano muri 18 twemwe duce tubifuriza kuranirwa mu banyu no mu vyanyu. ariko muribuke saa 10 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda muze kuba hagufi ya maradio yanyu kugira mukurikire ikiganiro muri isanga mu gihe c'isaha 12 naho muraza gushobora gukurikira amakuru azobagezeho mu gihugu c'u Burundi gice isaha 1 n'igice amakuru arambuye azobagezeho ku isi na cane cane muri Afrika mururanirwe rero mu banyu no mu byanyu.